Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Bya Amerika rikikwashikiriza ibiganiro bya radio mu kirundi mu Kirwanda mwibeneza nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni kuwa mbere tariki 17 y'ukwezi kw'icyenda mwaka 2018 ni saa 10 za kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga gitaramijwe na Frederic Murikije. Amashirahamwe yihanira inyungu z'abanyagihugu Societe Civile mu rurimi rw'Igifaransa aherutse kwandikira umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku byerekeye ukuntu amahoro n'umutekano byifashe mu Burundi. Yongera arashikiriza ukuntu yifuza ibiganiro by'inshuro igira gatanu byimirije byotunganywa kwigenekezo ry'icenda ry'uku kwezi. Kwigenekezo ry'indwi ry'uku kwezi kw'icenda amashirahamwe ashika 12 aharanira inyungu z'abanyagihugu arimwo FORSC yaranditse ashikiriza urutonde rw'ibintu avuga ko byotuma u Burundi usubira mu mahoro no mu nzira iterambere birimo ibiganiro bija ku muzi w'indyane zatumye uruhagarara rwa politiki rwaduka. Ibiganiro bijamwo hose atawukumiriwe, ibiganiro bitunganijwe atawandya wangura ku ruhande rw'abahuza hamwe n'ibindi. Kwigenekezo rya 13 ry'ukwezi kw'icyenda naho irindi shyirahamwe rihanira agateka kazi na muntu Falcon F Force de lutte contre le népotisme et le favoritisme au Burundi naryo ryarandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres yiyamiriza kandi ribishuza urwandiko rw'ayo mashyirahamwe 12 ahanira inyungu z'abanyagihugu rwatewe ko gikumu n'umukuru wa FORSC Vital Nshimiyimana. Mbega uko kutabona kimwe ingwane za politiki hamwe n'ikibazo cy'amahoro n'umutekano bishobora kubera intama myivyo biganiro byemirije maze bigatuma atamasezerano afundikwa. Akizero kanyu kuko ibyo biganiro bishobora kuba ibya nyuma kanganiki. Uyu munsi mu kiganiro muri sanga twatumiye bamwe mu bafise uruhara muri ivyo biganiro. Turi kumwe na Gerard Akizimana umukuru w'ishyirahamwe Falcon F. Falcon F mwiyoneza mushyira na Gerard Akizimana.
Turamukije nyakwa mwese makuru, turamukije n'abantu batwumviriza ku isi hose, tukamutsa kandi n'abarundi n'abandi barunga amashyirahamwe yigenga tutibagiye ari mu gihugu n'abatari mu gihugu.
Murakomeye
turashima aho turi Bujumbura, turashima uko turi, turakomeye.
Egome turi kumwe kandi na Armel Niyongere arongoye ishyirahamwe Quatre Burundi Action pour l'abolition de la torture ari mu bateye kumu kwikete ryarungikiwe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu naye muri beneza mushyirahamwe ya Armel Niyongere.
Amahoro Frederic.
Murakomeye.
Na mahoro buke buke.
Ego mireka dutangure kuri mwebwe nyine Almeida Niyongere mu majambo make kugira ngo ibiganiro vyimirije bigende neza amubona hokorwa iki.
Mu byukuri kugira ibiganiro bigende neza dushobore gushikaho haba amasezerano akwiye agarika ubwicanyi buriko buraba hamwe n'onyaho gatya akazi na muntu nuko ibyo biganiro byohuza abarundi bose, abarundi bafise ibyo bega muri icyo kibazo cy'u Burundi. Hariyo abanyepolitike, hariyo abaturukira leta, hariyo amashyirahamwe yigenga yerekana yuko hari ubwicanyi aganasaba na senare muzima kungumana byakwiye kugura amatohoza kuko yokurikirana abariko barakora ibyo byaha. Urumva abo bose bakicara hamwe bagatorera umuti w'ikibazo, ariko ivyo vyose vyova mu gushaka kumuhuza hamwe n'umufasha w'umuhuza mu gihe bose bubona neza yuko bashaka gutorera umuti ikibazo cy'u Burundi. Murerekana yuko atagushaka kuriho kugira abo bahuza bashobore kwicarika hamwe abo bose bigwa n'icyo kibazo.
Muravuze abarundi bose baje mu biganiro, leta y'u Burundi ivuga ko hariho bamwe bagize uruhara mu gushaka gutembagaza leta bakabagirizwa ikabari no kumitahe ibarundira kubahagarika abo ku bwanyu baje mu biganiro.
Abo bategereza kuja mu biganiro kuko urumva nibo bafitaniye ikibazo na leta. Erega igihe leta ivuga yuko ari abakurikirana ubutungane mpuzamakungu, hama ubutungane mpuzamakungu ntibubafate kandi birirwa baratembera, ni kwerekana yuko iyo mitahe atari mitahe ikwiye kuvugwa ko ari mitahe ikurikirana abantu. Kuko niyo leta nyene ibivuga benshi bari kumatohoza mpuzamakungu ya sentare mpuzamakungu mana byaha urumva sabantu bocuru banza bandi mu gihe bamwe bariko baravugwa mu bwicanyi bukogwa mu gihugu cy'u Burundi.
Mwikete mwandikiye mu nyamanga mukuru ishyamwe mpuza bakungu musana bavuga ko abahuza bafite uruhande begamiye ivyo bintu nivyo.
Turamaze kubona yuko uravye abahuza uravye ifoto yabo ku kigo cy'u Burundi, urabona neza yuko abahuza bafise uruhande begamiye kuko badashaka gutorera umuti ikigo cy'u Burundi. Icyo gituma dusaba ubumwe bwa Afrika hamwe n'igifata cyawo ni yuko bofata ibintu bagakurikirana ayo ibyo biganiro kuko biramaze kwerekana yuko uyu mwanya wose waciye abahuza berekanye yuko bafise uruhara bahengamiye ko uravye yuko cha Tanzania bafite umufasha w'umuhuza, ukabona ingene birirwa barirukana impunzi, ukabona ingene birirwa baratoteza impunzi zahunze umutekano muke uri mu Burundi. Birerekana neza yuko atamahoro yova mu gihugu cha Tanzania. Ujye usanzwe cyamaze kwerekana ko umutekano uriho, umutekano aho amakungu sinari muze amakungu mana byaha yuguriye amatohoza kubera ubwicanyi buriko burakogwa usanzwe ubukurikirane yose ntare yatangaje cyane. Inyifato nk'iyo mu gihugu kirafatwa n'abantu bipfa ngo bariko barahuza abantu batazi
mu mashyirahamwe murongoye muvuga rumwe. Murabona ko hashobora kuba amasezerano y'amahoro muri izo biganiro bavuga ko ari vya nyuma kandi mutizeye umuhuza.
Icyo twasabye hari ibyo twasabye dusaba yuko umuhuza yogerageza. Ubwa mbere twasabye yuko ivyo biganiro bitosubira kubera mu gihugu cya Tanzania kuko twabonye ko igihugu cya Tanzania gitera mu kibazo cy'u Burundi cyamaze kwerekana aho gihagaze mu gushyigikira leta y'u Burundi mu gutoteza abahunze umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi. Hama tukanasaba yuko ibyo bavuga ngo abakurikirwa n'ubutungane mpuzamakungu nibojya mu biganiro mu by'ukuri n'ibyo kwitoza utunyoni. Umuhuza niwe avuga bita ibiganiro, leta y'u Burundi n'umuburanye mu bandi siwatura abo baganira kuko umuhuza niwe avuga ati uyategereza kuza ko afitaniye amatati na naka. Urumva iyo tubirerekana neza yuko leta umenga n'isi si jambo ivuga n'ishaka kuganira nabo bashaka kuganira kandi kanatsinda ufise amatage ntaganira n'uwo bakundana aganira ahubwo n'uwo afise ibyo bapfa. Nacyo gituma dusaba yuko ibyo biganiro byurikiramo bose abo bose bafise ingorane n'ubutegetsi bw'Ubujumbura.
Mushana Gerard Hakizimana namwe mwarandikiye ku igenekezo rya 13 y'ukwezi kw'icyenda umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ikamwiyamiriza ibyanditswe nayo mashyirahamwe 12 mutubwire ibyerekeye ivyo mwashikije namwe.
Mugiye kwivuga n'ivyo mu ishyirahamwe turongoye twarandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu mbere turaha n'amakopi abategetsi batari bake aho twashyizemo abakuru b'ubu batari bake twatwanditse mu ntumbero na cyane cyane twanditse twisunze ikete ryaruka kwandikwa n'amashyirahamwe avuga ko ariko arakora ariko atari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Tuvuga ko bimaze kugaragara ko ari amashyirahamwe aharanira inyungu za politiki navuga ko aharanira agace kazi na muntu mu gihe bo ibyo bandika bavuga ibyo batazi cyane batari kubakurikirana na cyane cyane mbere bikagaragara ko abo bandika bari mu bahenda b'abahinga bishyira mu buzima kongoni nabo bagasohora amaraporo atari yo. Mikere twanditse ku wa 13 itariki mu kwa 13 ukwezi kw'icyenda 2018 mishya mutongoye twarerekanye ko ibi kubirandikwa n'amashyirahamwe atari ibyo. Turemera ko ibiganiro bihuza abarundi bikwiye kwama biba kandi bikwiye kwama bihuza abarundi koko, ariko icyo duhakana nuko abo byandika bo agomba kwerekana abatumirwa mu gihe abo bantu babyandika batari mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana ko nabo nyabuna badashobora gusubirira umuhuza cyangwa ngo bareke umuhuza ibyo bakora mu gihe amashyirahamwe nyine tuyazi na cyane cyane nk'ishyirahamwe kirongoye cyangwa mu bijyanye na n'ibibazo bya politiki ibyo bakoze cyangwa ibyo bafashije mu 2015 mbere bakavuga ko abotumirwa bo bari abadakurikirana n'ubutungane mu gihe tuzi ko kudahana bidakwiye kwama bisigasazwa mu gihugu na cyane cyane dufatiye ku kahise biri mu icyamu tubongwe tuba twakoze amatohoza y'akahise. Ibyo twavuga ko twebwe nk'ishyirahamwe gishinzwe kurwanya ikimenyane n'akamana wa mama ibiganiro turemeza ko ari ngombwa kugira kumbure abarundi babandanye babana mu mahoro, ariko twiyemeza kandi imvugo bavuga muri kete ryabo bari banditse kuitari kindi ukwezi kuchenda aho bavuga ko Burundi burimo inyane Burundi burimo ibunyango y'abatekazina mu nzengeje mu bisanzwe bakavuga ko Burundi tafite amahoro twibwe n'ishyamba gishinzwe kugwanya ikimwe na kamwe na mama ubwambere twarerekanye ko z'ubutu Burundi uno muntu tuvugana igitekanye mu ntara zose n'amakomine yose bitwevuga nk'abahandi agatekazina muntu kandi babikurikirana na cyane cyane kandi
kuri icyo kibazo Mushirahamwe Hakizimana muvuze ko hariho amashyirahamwe yabarongo amashyirahamwe bari hanze aho nti kubarukwera icyo kibazo cy'umutekano kivugwa ni bose bafite umutane bakurikirana
mu bisanzwe sinovuga ko ari kibazo cy'umutekano barazi bituma bari hanze barabizi turazinanye njye ndazi ko ndabazi neza barazi byayo mu 2015 barazi uruhara rwabo ari nacyo gituma twavuga ko uno munsi hari imitahe ibahiga ariko twebwe nk'amashyirahamwe yigenga icyo tuvuga gikuru nuko ubwa mbere abarundi bomenya kuvugisha ukuri nuko ubwa mbere buri murundi wese yomenya ko yabuvuga ko haranye agatakazi na muntu aguze ko agaharanira agashyiriza ibitari byo abari kwa gahungabanya ari nacyo gituma rero mu ikete twanditse twerekanye ko Burundi bufite amahoro nk'ababikurikirana ibi tubivuga nk'ishyirahamwe ribikurikirana turazi ko hariho n'abandi bavuga ko batabikurikirana mugabo batakora babikurikirana tubivuga nk'ishyirahamwe rifite rero abariserukira aho twerekanye ko ibyo bavuga aho bavuga ko igihugu cy'u Burundi gifite impunzi ibihumbi amajana n'abarenga ariko tukaba tuzi ko kandi igihugu cy'u Burundi kidasiba kwakira impunzi zitahuka mukamubwi ko n'intumwa y'umunyamabanga mukuru wa ONU umushinjacyaha Michel Kafando mu byo yari yashyize yari yavuze ko Burundi bwateye intambwe turazi na cyane cyane ibihe bwarimo mu 2015 rero nico gituma tuvuga duti uno munsi aho tugeze igihambaye si uko dusubiza iyo inyuma igihambaye nuko tuvuga ibintu uko biri maze abarundi bakitegura neza kubana batimbataza intwaro ya demokarasi no kubahiriza agateka kazi na muntu ariko bakavuga ko na cyane cyane abavuga ibintu byinshi abavuga ko iby'abasoda bakavuga ko imbonakure n'ibindi twebwe turavuga ko nk'abarundi babikurikirana ikibazo kijyanye n'imbonakure kuvuga ko wabonye yambaye impuzu z'igisoda ibyo ntiyaza ko biragoye cyane mu gihe tuzi ko inzego z'umutekano zifite indahiro zirahira kandi zifite n'abazirongowa
mu kanya gato Mushirahamwe Hakizimana muri ibyo biganiro ndabona ko mufise ibyiyumviro bitandukanye ku kuntu umutekano kandi amahoro byifashe mu Burundi izo ntibishaka kuba intambamye muri ibyo biganiro vyimirije maze bikarangira ta kintu gifunzwe nk'uko byagenze mbere
gituma nakwa kuri kuba intambamye hagati y'abarundi na cyane cyane hagati y'abaganira icyo nibaza gikuru ni uko bwa mbere abahuganira hose bamenya ko igihugu cy'u Burundi gitekanye amanyabuna abari hanze badahigwa n'ubutungane bakitegura gutaha kugira bategura amatora meza amatora ahurikiyemo bose ari nacyo gituma rero tuvuga duti nta ntamba n'imwe uno munsi tukavuga ko ihari yotuma ibiganiro bidashyika ku ntambwe cyangwa biteba kuko uno munsi icyo bitumye bidashyika ku ntambwe nta kihari ahubwo ni kumvikana ingene abo bantu botahuka byihuta kugira nabo bitegurire amatora nk'abandi ariko twe tukavuga duti nk'ishyirahamwe rishyigikiye ukurwanya kudahana twifuza ko abafite ibyo bahagirizwa bisubira kuba kamizwe n'ingoma nko muri kahise kuko twarabibonye Burundi kuva bwikukira bwagiye buhura n'ibyago byinshi ari nacyo gituma ubu mubona hashinzwe ujya mu gihe cyo kuri no kurekurana na SVR hakaba ariho hari Barundi benshi tugahendana bariko baragomba kunyegereza ibyabaye na cyane cyane bakabicisha no mashyamwe yigenga kugira berekane ko uno munsi uriko biraba ari ibintu twavuga ko biteye isoni mugabo jwe niyaza ko turabye uno munsi ku gucu Burundi kirateye ibindi bihugu bivuga nka yukurikirana ku rubuga
tubibutse inshuti mwese ko muri komo rwandanye kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Lambert mwiriwe neza muri hega Lambert
mwana tuvuga na Sam Tracha Bujumbura
mura izina ry'ikirundi
Nzeyimana
Nzeyimana tuga ku jambo urafite ikibazo cy'imviro turiko tuvuga cyane cyane ku mashyirahamwe yandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu eka atanga ibyiyumviro bitandukanye ku kuntu umutekano n'amahoro byifashe mu Burundi eka n'ukuntu ibiganiro byogenda ibiganiro byimirije mu gihugu cha Tanzania mu ruko kwezi mu kwezi kuza nkuko amakuru mashasha ariko abitagaza.
Kandi ni nayise icyumviro cyo kunganira ikibazo nari nshyize amashyirahamwe mwavuze ko agera kuri 12 yaba yarandikiye umuhuza yarandikiye ishami rya ONI nsanzwe ayo usanga ariko arashyikuza ugasanga akavuga ko mu Burundi bikiga kandi mu Burundi vrema ubu n'umutekano umuntu ariko araba umuntu arabona yuko cyane n'umutekano cyagiye kiratera imbere guhera ino myaka mu gice kimwe n'ibihumbi 2015 nashaka no gushyigikira uwo arongoye ishyirahamwe rirwanya ikimenyane n'akamwana wa mama yego yabiteguye neza aba nk'ako kugira we asanzwe niga mu gihugu bazarakurikirana iyo neza iko biragenda kuko umuntu ari hanze y'igihugu ashobora kumenya neza biba biriko biraba mu gihugu kugira ngo ashobore kubona umuti y'ibinyene iyo biriko birerekeza bijyana kimwe kintu nagomba kongera ko nashaka igihe abari hanze bamwe bamwe bashobora gutaha bitegura amatora hagiye kinini yagisigaye umwanya ni muto cyane abo boza barajya mu gusikuza bavuga yuko mu Burundi bikika nta mutekano uhari yego nicyo nabahanura kandi
murakoze rambe hari kaduhe ijambo abashinzwe twatumiye bagice bavuze ku byimbyo bamashikirije bibiri cyane cyane abari hanze bashikuza no kuja no gutahuka reka dutangure kumushyira na he almer niyongere duga ku ijambo
urumva numvise ibyo ariko baravuga urumva nyene ko ari abantu bariko baravugira leta mugabo si kuvuga ko umuntu ari hanze ariho atamenya ibiriko biraba je nibaza yuko ibyo tuvuga tubivuga ku mugaragaro iyo tuvuze ko umuntu kanaka yanyurujwe akicwa n'inzego z'umutekano iyo baraca bavuga yuko bitabaye cyangwa berekane yuko uyo muntu yishwe n'ubwo akarago urumva ibyo ni ibintu nyine bimwe leta y'Amerika iravuga abo bantu bari hanze amantuze bakora amaraporo mubwo mu by'ukuri kuvyerekeye ibyo ibiganiro twari ko turavuga ibiganiro bidahurikiyemo bose ni ibiganiro bidashobora gushika ku masezerano ashyira hamwe yubahiriza amasezerano atuma igihugu gitwarwa neza kuko twebwe twavuze mu ikete twarashimikiye cyane ku ruhara rw'abari kubabura ababo muri uru rwimo ruteye kubiri n'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza twavuga duti ibiganiro byose nizo bishaka gushika ku mahoro bitegerezwa kuga kuganirwa ibyerekeye amasezerano y'Arusha ibihumbi bibiri tukavugana bakongera bagahagara ku byerekeye byizwa shingiro by'ibihumbi bibiri na gatanu kuko iri ryahinduwe n'umugambi yari ku butegetsi kubera igikenye narabonye n'abagerageje kujya mu matora ko bagiye baricwa muri umugambi muri koalisiyo y'amizero y'abarundi bagiye baricwa ibyo byose berekana yuko atakwisha n'ukwizana byaranze guhindura guhindura ibyizwa shingiro aricyo gituma tuvuga duti umuhuza ntiyari kwemera yuko bahindura ibyizwa shingiro kandi azi yuko ibyerekeye ibyizwa shingiro ariho havuye amatati y'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza aricyo gituma mu kuganira buganira ku masezerano y'Arusha ibihumbi bibiri hamwe n'ibyizwa shingiro by'ibihumbi bibiri na gatanu iri byizwa shingiro ruva gutorwa bakarikuramo kuko byagiyemo atisunze amategeko byagiyemo hakirimo amatati mu ngorane z'Uburundi ariko bituma byose twasabye twavuze cyane cyane umuhuza tukabwira ko umuhuza atari kwemera yuko ayo masezerano ibyo byizwa shingiro bihinduka kuko ingorane zose zatewe n'ibyo byizwa shingiro hamwe n'amasezerano y'Arusha
yego minamwe mushya ntahe akizimana mutuge ku ijambo ku cimbo cyashikijwe na Lambert mu kanya gato cyane
murakoze ariko nagira amanu mbwire kumbure umugenzanje ari kuri mikoro ko ubwamera tusa kuvuga ko nka cyane cyane iyo ndongo ishyirahamwe gishinzwe kwa kimwe n'akamwana mama kumbuga nk'ubugira leta anagenda abandi ndamuze cyane ejindo mashamwe yigenga nyaza ko iwambia umusiramu na jiona mba imozu mugambwe cha hindi mikuwa vyo mugambwe jiwe ndi mashiramu yige ngadahani yuza politiki kanda mashiramu ni kwa kwa za mugyugu ishirahamu ishaka kwa imuga ubiginu ukobiri yukua kwa tuteleza utando kana mugugo mugena chana chana yuwa fiti aha ingami mungi bandi tseba saba nagia na mungi ya kutuwewe na avuze kwa iligani hiyo nijiza kwa vya mariba munga mwavuza ati ijizwa shingiro ya hinduwe na Petro Nkurunziza jiu mwana nagataka azina munu ugame sinda mwemelela kuko ya fisiwe ni jakozwe kandi hala warundi basa ze kuri hindu kandawe na avuka kwa tazo kuitoza jeni visa anzwe mungi ijizwa shingiro jala imu ya kurira sebi inga mashamu nitu viraba isho tulaba ninge ni vende vikogwa ninge ni viliko viraba kuruga bimeze aina chitu marewe mwivi bandi sebi yose nagia na mwile ko harimu kuyenda chane no kurenga umurongo ama kandi wakababuga ko nuna hoba rinyuma wala viku ikirana nagia na muhungu nda mwile ko tulabi iziko kani ndabi izi jewe kwa wataviku ikirana aina chitu mwivyo bandika aina hamwe usanga bale enza imugo enda ugero au usanga wabuga ngo uruwe guji hugu ngo luachunzo chane mwabuga ni mbebu mwini wawazi wanu uko jihugu kichunzo imbibe yobari inde tuwa ziko nao dana kataka azina munu uri huku vyo tulafisi na jitunga mjia ya nimu teikano mungu cho dushaka nukutubuga iwi niko mili hama kataka azina mtugara mili hami kini ashura kuwa buga chela buga iwi hivi baina gashabu huko mashamu yao baya agati mjugu mchanchana chie mkishangani ujijo mashamu yigenga aliku kani tukabuga duti hivi tanga aji huko barafise ije wako zebafise nuhara mbibu na chumna gata anu ano mdome ya kwa mungira ama na ama ya abawa ya kurela au waku nini baharo umuujo ningene vige gira ningene vamo bidiza ugwaruka na chene chani kuhila kujemu mawarabara kani waka rusura kujemu mawarabara ala nawa abu batri kujemu mawarabara ena chitu mwale chutu mwaga duti haragezeko amashira amari kwa lakora haragezeko umwewez amenya ichaji yejwe kujagatea kazi na munu katsimba kazwe kujagatea kazi na munu kabandani kuwa hizo gusu mwaga ena chitu mwale chutu mwaga duti birate iso ni nicho itu mwona tuya miriza cha itu mwona duti ya wuna ijandi kwa nawa na bari ya nijo cha agi sibjo kutia kutate umanyo kwa ndika kwi iketi ya avu nuko kito onze chane tulakura pisu nda batohoza ya achu tulabuka duti ya wuna wabano bariko wararenza aina cho itu mwona tuya duti ibigani ilo njiba kuiye kuwa abahuza mwenye amuhuza nungwe kandi kwa kaziki iwe icyo dusaba nuko abandanya amakabandanya ukora neza uko twabikora neza ari cyo dusaba suko aburizamo ibyo byabene igihugu suko yinjira mu itumane y'igihugu ubuze mu kingo cha gatatu yo ndabyumva ari cyo mvuga ni mbega amategeko yarameze gute mbega abo bagiye bagumurira mu barara
cyo kingo cha gatatu ni ikindi kibazo umuntu yo harira umwanya cyonyine reka tubibutse cyo mwese ko mu kamabandanya kumviza iradio hijwe ya America turi kumwe na Jean de Dieu muri yo neza
rero
muri hega Jean de Dieu
ngo niba kwaneza Jean de Dieu ndi mu kare ka gasaba mu murenge wa Jabana abantu nkaroho rw'inda wa Jabana
yego
none nabanza kwashimira kome kaze muri iki kiganiro
urakoze gushima duga ku jambo
none ikintu nabwira amashyira hamwe nakomeza ubuvugizi kuko abaturage buryo nta mutekano bafite nta kundi kuntu nanone n'isi yatera imbere nibakomeza ubuvugizi niyo miryango yakakwiye kuba ibishinzwe igira ikintu ikora kuko buryo umuturage ni ikintu gikomeye cyane numba nta bindi byinshi narenza murakoze cyane
murakoze Jean de Dieu reka duhene ijambo kandi bicare turasaba abashinganye twatumiye bagire icyo bavuze ku kingo mushikirije mu kanya reka tubanze duhe ijambo Richard muri iyo neza muri hega Richard
batwetori muri Afrika y'Epfo mu gisagara cya Durban
mu gisagara mu gihugu cya Afrika y'Epfo mu kibazo mwafite icyumviro turiko tuvuga ku vyimbere vyashikirijwe n'amashirahamwe atandukanye haranira inyungu z'abanyagihugu ariko vyimbere bitandukanye ku kuntu umutekano wifashe mu Burundi y'amahoro reka no kuntu ibiganiro vyogenda ibizo huza abarundi mu minsi iri imbere tugwa ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
ego cyari cyo na terera nuko gusana vuga na sawa nkaho bazoja muri ijo biganiro so yagabahuza bagashira imbere inyungu z'abanyagihugu bazi bashire inyungu zabo imbere baze bashira inyungu z'umunyagihugu wese ari wese mu gihugu cyacu cy'u Burundi yari ivyo hama kabanda nashira nshimye bashika hamwe kuno yitanga yitanga kugira ngo abandanye guharanira gateka kazi n'umuntu turashira cyane so abona yuko akora na ishaka ridasanzwe
murakoze Richard reka Armel niyongere mu gice muvuze ku byashikirijwe na Jean de Dieu eka na Richard mukanya gato tuba ku jambo
nibyashikije na Jean de Dieu avuga ati nimubandanye mukora ibyo muri ko murakora nk'amashira hamwe twebwe naho tubonye umutekano muke uri mu gihugu hama tugashobora gukinjura twararazi duti none ko tubwiye turekije ariko turakora turiyumvira icyo twakora tubandanye twereka abarundi amakungu ko ari ubwicanyi buriko buraba kandi byarashyitse igihe byerekana yuko ibigo twakoze tubandanya dukora n'ubu nyene tuguma turiko turatabariza abantu hari abantu bigo baragandagurwa hari imiryango bigera twitura ari nayo yaciye ijya kwitwara muri sentare mu zina kungumana byaha biratangaje kumva nk'umuntu yita ngo ngo mashira hamwe yigenga avuga yuko ibyo bavuga mu bavuga amakosa ibikogwa n'amashira hamwe ari hanze atabyo bazi biratangaje cyane ko nivugo leta iguma ivuga no ngai Geneve igihe twaje gushikira umugwa matohoza ku Burundi leta ifise imvugo iyo nyene ivuga ko abo bari hanze bakwirikana n'ubutungana atabyo babona mugabo hajya umuhinga ari umuhinga wa wishiramuza makungu oni kugira yandika ibintu uko bamaze gutohoza akabona ko ivyo bintu ari byo nibaza rero yuko umuntu kandi kuvuga ngo twarane tikete ngo turavye kubyo mwanditse je nibaza ko mwo kwandika muravye ibibazo biri mu gihugu muto kwandika ikete muravye z'abandi banditse uko twebwe twandika izo twabonye mwe ndi mutwishura ko nitwabandiki ariko bituma nkabo mashira hamwe yandi bora abana bo nyine bakavuga ati mbega interano tutanga twebwe nk'amashira hamwe ariko arakorera mu gihugu nayahe kugira Burundi umutekano garuke amahoro yirare mu Burundi mukareka kwishura maketa abandi banditse mukandika muvuga muti twe turavye uko biraba tubone uko ibiganiro byogenda kunuku tugashaka ku masezerano afasha abarundi kwishira no kwizana nibaza ko icyo ntere ano muntu ari umashira hamwe yotanga kuko natwe turiko turatanga dushaka yuko umutekano garuka mu Burundi dushaka yuko imiryango irigura tu iratuza mubwe byabo irigurichwa ironka ubutungane ikaronka ukuri n'ubutungane muri ayo mabi ariko abashikira tugasaba yuko ibiganiro byoba mu Burundi atubari ibiganiro by'ugukingira kibaba ubwicanyi cy'ugukingira kibaba abicanyi ari ibiganiro byotuma haboneka ukuri kandi hakaba kugwanya kudahana umuntu wakoze amabi mu gihugu nuze wikinge inyuma y'ibiganiro ati bizogukingira ibyo rero umuntu abimetse niwe duhagaze tuhagarara yuko umuntu azi ko avugwa mu bwicanyi umuntu afise uruhara mu bwicanyi uyu binyegeze inyuma y'ibiganiro ahubwo agendere tumushyire imbere y'ubutungane kugira tugwanye kudahana
mukanya gatoyi ivyashikije na Richard avuga ko abazoji Arusha bakwiye gushyira inyungu z'abanyagihugu imbere tuga kwijambo mukanya gatoyi cyane
ego nibyo nibyo nariko ndishura mvuga yuko ibiganiro bitoba ibiganiro by'amagaburanyama ato ibiganiro zo kuvuga ati nata ari mu mugambi uyu n'uyu wahunze igihugu canke wiyamiriza leta mu gihe mugize umushikiranganje kucumenga ubutungane n'ukucumenga amahoro abonetse mu Burundi twe tuvuga duti ayo masezerano azoba kugira akingira ikibaba abakoze ibyaha ayo masezerano tuje tuzoguma duhagaze tuyamiriza kuko si amasezerano azobaje kurondera umutekano azobaje kurondera amahoro mu Burundi duhagaze yuko bukurikiza amasezerano ashyira imbere abanyagihugu ashyira imbere abo bariko baricwa abo iyo miryango iriko irabura ababo bakaronga ubutungane
Emotion na he Hakizimana namwe mugira ico muvuze je kuri byivuze bya Jean de Dieu na Richard mukanya gatuduga ku jambo
gwambere nagira manze nshimire Jean de Dieu ko yavuze ati amashira hamwe yigenge n'abandanye ubuvugizi ariko tukamenyesha kandi ko ubuvugizi ko butegezwa kuba si ubuvugizi buhengama muri politiki kuko amashira hamwe yigenge na cyane cyo turongoye turifuza ko ibintu bivugwa uko biri Aymarshal nawo ari mu Afrika decide akaba yavuze ati mbega ibyaniyo nimubona ko bikwiye kuba bidashira imbere inyungu z'abanyepolitiki bityo bishaka ko
inyungu z'imbere ziba izabene igihugu ariko kandi hagaruka nkabwira Armere ko naho ariko ravuga ati nyabuna ndatanga ishyirahamwe rivuga uko ngo riko rivanya leta iyo naza ko imvugo n'imvugo idahwanye n'uburongozi kuko twebwe tubivuga bwambe tubivuga twisunze amaraporo dufise kandi ibyo dukora hanyuma kandi akavuga ati mwari kwandika iby'iwanyu yego n'undi byo twanditse ni iby'iwacu ariko twafatiye ku kinyoma kimwe kiyashyikirizwa ari nacyo gituma rero ubwo umuntu ariko arabwirwa ukuri rimwe na rimwe usanga bimugora kukwakira ariko kandi mukamuzi ko ukuri kujyana mugabo nkamubwira nti igihambaye si uko bariko barashyiza ibitari byo igihambaye ni uko babivamo bakumva ko gushyiza ibitari byo atacyo bimaze atacyo binatendera mu bijyanye n'agati kazina muntu nyabuna ifite icyo biterera ari ibyumviro birashe ari gushyikiriza ibintu uko biri kuko aho turazi ko iyo na maraporo akugwa uwo mubaza ati mbega raporo yanyu mwayikoze gute ese uyu mushyikiriza ibi mwavuganye na bande abo muvuga bariko baranyuruzwa uno munsi ni bande duhe ibiharuro cyane duhe amazina aho byabaye amadushika aho hantu yuko uwo muntu atahari hari byinshi bishyirizwa ugasanga kumva abantu bariko barashyikiriza n'abantu bikomereye cyangwa ugasanga bacishijemo rimwe na rimwe bakavuga n'abantu bahunze igihugu kugira bandanye batesha agaciro igihugu gucu cyandaye kiboneka nabi mu gihe nk'uko nabivuze hari abantu batinya ko akahise kamenyekana hari abantu batinya ko intahe irandanye ikora twebwe rero nishyira hamwe icyo dushyira imbere ubwa mbere guhana agati kazi na muntu ishyirahamwe ndongoye icya kabiri ni ugukingira na cyane cyane kuba umuvugizi w'abanyagihugu tudahengana ibibazo bya politiki tutarazi abahunze tutarazi abari mu gihugu ariko tuvuge uko biri kandi tutisunze ibiriko birashyikirizwa n'abantu bavuga ko ari abahinga ba ONU ariko ugasanga ibyo bintu byuzuyemo politiki ese tuvuga dute yambaye twebwe nuko tubishyikiriza ataho twegamiye ataho duhengamiye akandi tukavuga ibiriko biraba cyangwa tubayemo
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Frederic muri neza
ego mwere neza
muri neza muri higa Frederic
murakugana na mukunda mwana Frederic Ingozi
ego duga ku ijambo ikibazo cy'imvira mu kanya gato
ko tewe icyana saka gushyikiriza nk'ine na cyangwa se ikibazo ibona ko nk'ibiganiro bavuga yuko bigomba gutegurwa yuko byoba ari byiza baba bariteguriye nuko byoba ari bintu batazi ibyo bazavuga niba nk'abanyepolitike baba barahagiriye nko ku byo bashobora kwiga tukaza turumva bamwe bamwe bari mu migambwe y'unamuntu bavuga ngo ibiganiro bagomba kuca nk'uko ni bya nyuma wamenya gute ko ari bya nyuma batateguye ibintu bagomba kuba batongera kuvugana icyo ni cyo cya mbere niza n'ubumwe hagati gateye amakenga abona babavuga ngo agateka akazi nta muntu ngo karubahirijwe twebwe turebye nk'aho tuba duherereye turabona yuko kaba katubahirijwe neza cyane bitewe n'uburyo bamwe bamwe uko dusigaye tubona babafata niyo baba bagufasha cyane itakiniyutira ugasanga bagukase nk'ibice bimwe bimwe bakagukata nk'amabuno ujya nk'umuhabahinza gukata ukibona wumva aba yashatse kukubahiriza nk'uko
murakoze Frederic ibibazo bibiri reka tubishyikiriza abashinga ntahe mukanya reka duhere ijambo Louis Michel mwiriwe neza
mwiriwe murakomeye
turaho izina ry'ikirundi ninde
nitwa Louis Michel igendi mu Rwanda
yego
arakantu numvise gatoya umwe mu batumiwe avuze ko ari amashyirahamwe afite abogamiye ku buyobozi bw'igihugu cyangwa afite aho abogamiye ndetse hari n'umuturage ndetse banavuze neza abafite aho abogamiye rwose ndagira ngo mwibarize koko ari amashyirahamwe koko yigenga nawe ufite uburyo mwakwerekana koko ko baba bafite ahantu babogamiye cyangwa se bari abaturage umuturage akagenda akaba afite umuntu abogamiyeho
murakoze Louis Michel reka duhe ijambo abashyana turi kumwe dutangure kuri Gerard Hakizimana Frederic abaje ibibazo bibiri bihambaye ibibazo bibiri bavuga ati cyane cyane akaba avuga ko agateka kazina muntu katubahirijwe hamwe cyane cyane ahari hanyuma na rero Louis Michel abajije ikibazo cerekeye amashyira hamwe bavuga ko atigenga duga kwijambo kuri ibyo bibazo
urakoze ariko nagira manze na cyacya mere ku Frederic
Frederic abaje n'ikindi kibazo kibaza kivuga niba ibyo biganiro bigiye kuba ibyanyuma bitarategurwa neza
niho nagira mere kuko niwe yatangwe kubaza ariko ubwami cyo nagira mvuge nuko naho yavuze ati kwa aherereye agata kabina umuntu gahungabana yashobora gushika ko aca nk'ari ha umuntu asobeje amategeko ariko iyo acaba imigwi igiganza cyane y'amashyamba twebwe dukoramo agaheza dukoresheje abahinga amategeko mu by'amategeko dusandukoresha bakavuga bati yabuneka icyaha ni gihonye agati kabina umuntu yabuneka iki nacu ni icyaha cyakozwe n'umuntu gafitiwe ibiri byose bikagira urutonde birimo mugabo yavuze imbugo ndenga rugero avuze ati ngo turi turabona abantu bacirya ibihimba iyo nibaza ko izi mbugo sizo sizo kanatsinda ibyo dukurikirana umwanya tuvugana na mutabona ko akatwa igihimba ari nacyo gituma tuvuga duti ashobora kuba yayivuze afise igituma ariko aravuga ibi cyane harimo abo ariko barakorana kumbure na ba Armel n'ibisanzwe mwacu twebwe icyo tuvuga ni uko nyabona igikwiye ariko tuvuga ibintu uko biri kuko mbwiye ati uburorero butatu cyangwa ubiri bw'abantu bakaswe ibihimba ejo tuduye turaba aho hantu ko ibyo bintu bibaho urumva ko byo bari gahomera mu mugende wa bihari mwa ndazi ko atabihari kuko igihugu cyose kumwanya no kuyisa yo ngiri ko biraba mu ntara n'amakomine yose n'ibi nkavuga nti ibi ni binyoma byambaye ubusa ari nacyo gituma duhamagarira na cyane cyane abantu kumenyera kuvuga imbugo z'ukuri kuvuga imbugo zubaka atari imbugo zibiba amacakubi cyangwa zibiba urwango mu bantu icyo duhamagarira na cyane cyane nk'abenegihugu ni uko bumenya ko ibyo bashyikiriza mu gihe babeshye bari kubaye kubashyikiriza imbugo zitari zo urugenda Louis Michel Louis Michel yavuze ati mbere ko amashyirahamwe koko arigenga nagenda mu mpunzi namubwiye cyane cyane ibyo ndongonye nsanzwe navugira ko ishyirahamwe gishinzwe kurwanya ikimenyane n'akamubano wa mama ari ishyirahamwe biri mu gihugu cy'u Burundi kandi rikorera akora mu ntumbero yo gufasha abenegihugu ari ishyirahamwe ritari mu kibanda na kimwe cya politiki gutyo rero ibyo dukora tubikora nk'abantu twigenga nta muntu n'umwe dukorana leta ntabwo iduha ibyo dushyikiriza ni ibyo tuba twashyitse ku rubuga tukabona kandi turazi ko tumaze gufasha hatari hake haba mu gufasha abenegihugu kubana amahoro haba mu byo dushyikiriza tukabivuga twisunze ko tukabivuga twisunga ko abenegihugu bandanye babana neza ko agati akazi na muntu kotsimba atagwa ko kandi n'abatari mu gihugu nabo botahuka ariko ko kandi n'abafite ibyo bagirizwa batobandanya bisunga ibyo bagirizwa ngo bandanye bacyoze cyangwa bavuga nabi igihugu ko kitari ari nacyo bituma rero twebwe ishyirahamwe ryacu ni ishyirahamwe ryahamwe igice rya politiki ni ishyirahamwe kandi ridahinda ibibazo ibyo aribyo byose neza gatakazi na muntu n'ibindi bibazo by'igihugu
egome Armel niyongere namwe ku bibazo byashyikirijwe na Frederic na Louis Michel mundi we ku ijambo
Frederic yavuze ko aherereye ari agati akazi na muntu katubahirijwe ni bisanzwe kuko twebwe tuma tugira amasohoza tugasohora n'ivyegeranyo turazi yuko umutekano uhungabana kandi kenshi usanga bikorwa n'inzego za leta bafatikanije n'ugwaruka rw'imbonerakure ivyo mu raporo yacu yamaze amabirimo kandi turatanga n'ivyemezo n'amazina y'abo bantu bahote ubuzima kandi baba bari mu Burundi natwe tuba turi hanze sinzi rero ingene umuntu nk'ayo mashirango ni mu Burundi agaca ajya kuraba akaraba bati mbega uyu bashize muri iyi raporo ko yarayahungabanye ko yarayishwe ko yaraye anyurujwe ko yarayakorewe ibyamfura mbi tukaba twumvise haba mbega uyu muntu twomuraba tukababeshuza tukababwira ko ibyo bavuga atari byo mugo kenshi turazi neza kuva tubitangura amatohoza yuko amatohoza aba yavuze ukuri kuko tubibwirwa n'ababa bari ngaho hamwe cyane kenshi na kenshi n'abari hasi bakatubwira ibyo ari byo bituma atararonka umuntu n'umwe aduhinyutwa iki nacyo nk'ibyo rero yavuze Frederic nibyo rero nibyo tumwe tuba turavuga mugabo urabona hariyo bamwe bavuga ibindi bavuga ya mvugo yo kuvuga nyene yuko byose bigenda neza bivanye naho baherereye bivanye n'ibyo bariko barakora bivanye n'imvo zabo ariko nibisanzwe kuko byama bizibonekeza kenshi rama abiyita amashirahamwe ugasanga mu nyuma bari mu nzego za leta ugasanga mu nyuma leta abashize mu nzego zabo zikomeye kubera baba ariko barakorana urabye ingene byo bari bariko baravuga bavuga nk'ibyo biko bivuga Kizimana kubyerekeye Rui Michel nawe yabajije yuko amashirahamwe adaranira za politike amashirahamwe yigenga mu byukuri hariya yigenga hari n'ayandi yita ko yigenga mugabo atigenga kuko usanga ariko avuga imvugo isa n'abariko barahohotera kiremwa muntu nk'iyo tuvuze yuko umuntu kanaka yanyurujwe n'inzego za leta n'igihe aba yagaritswe n'inzego za leta hamaka ntasure kuboneka hama imiryango kugumubaza urondera ukabura ugasanga mu nyuma uyo muntu yaragiye amazima yonga ntawe twasubiye kuronka mugabo ibyo birerekana neza yuko ari amashyirahamwe yigenga n'ayandi usanga ari amashyirahamwe akorana na leta leta ishyiraho ati genda muvuge ibi muvuge imvugo iteye kubiri n'abajya mugabo ugasanga mu by'ukuri byo ariko baravuga si uko bategerezwa kubivuga kuko mu gihe uja kwerekana ko ibyo bivugwa n'abajya atari ibyo werekana nawe ukisunga kuri ba bandi ukavuga ati ba bantu bavuga ko bishwe ngaba bari ngaha bariko bari the games mugabo kuvuga gusa ati ntabyo muzi muri kure muri hanze y'igihugu ntabyo mubona ibyo ntibikwiye na gato ni yamvugo ya leta kuvuga yuko ibintu byose bimeze neza mugabo abantu bakiriko baragandaguka kibaza yuko cyane cyane abantu bari mu mashyirahamwe yigenga ntacyo baba ariko barafasha nkabo bari bariko bavuga ibyo mu by'ukuri nkabo ntibasubiye kuvugana mu gihe bariko baravuga yuko ataba ariko barinjwa kandi ari imiryango nabo nyine bazi neza yuko ari imiryango yirigwa irahekurwa abantu birigwa baranyuruzwa abantu birigwa baricwa aho barabizi mugabo kubera imvo utabuzi bakavuga yuko bigenda neza kuri ya mvugo ya leta kibure ubwoba canke ibyo bariko barasaba ibyo byose biratuma wibaza ati mbega abo bantu bahagira gatika akazi na muntu mbega abo bantu barazi icari cyo uharanira gatika akazi na muntu mbega abo bantu biyita kuharanira gatika akazi na muntu bariko bakora ibikorwa byo guharanira gatika akazi na muntu biratangaje cyane mugabo hano hose bama bariho abantu nkabo aricyo bituma twegwita duci intege tuguma tubandanya
akazi
ufasha n'igihugu
tubibute inshuti mwese ko mukoma babandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Thomas niriwe neza
n'amahoro
muraho izina gikinondi ninde
ndayishimiye
muri hehe
ni Bujumbura
duga ku ijambo kibazo cy'imbiro
ego ani nige nagomba kuvuga ku kijyanye n'abaharanira gateka kazi na muntu hariho ibintu tudasobanukirwa nk'abanyagihugu aho uhura hari haho umenga kudaharanira gateka kazi na muntu hariho ababigize nk'imigambwe aho aba abitwa kwa amashyirahamwe aharanira adaharanira inyungu za politiki uhura yegamiye ubutegetsi bakavuga ibyiza by'ubutegetsi gusa ntibigere babona ikosa riba ama bandi nabo bagaca bavuga ngo kubera bavuga ibyo amakosa aba akorwa mu gihugu ngo n'abansi ngo bari kuri muri opposition iyo navuga nti abantu baharanira gateka kazi na muntu barakwiye kugira urunani rumwe bakamenya umunyagihugu guharanira gateka k'umunyagihugu ko atari amaronko kandi hariho n'ikindi tukatwibaza tukingira ngo hari amashyirahamwe yoba yegamiye uruhande rw'ubutegetsi uhura bafite amahera bahabwa mu butegetsi bituma bavuga amajyambo ntibaharure akamaro k'umunyagihugu nk'ubu turabona abantu bapfa turabona ibigira byiza biratoka kujya n'ibindi niyo nk'umuntu wavuga ngo aharanira gateka kazi na muntu agaca avuga ngo nta bantu bapfa mu gihugu kirimo amahoro kandi hariho n'abahunga naho bavuga ko hariho n'abahunguka n'ubu hariho abahunga bahundabunda niyo bavuga ko hariho agateka kazi na muntu gute mu gihe ata muntu ashobora gushyikiriza icyumviro atari mu mugambi wo kubutegetsi ngo cyumvize cyane ngo amerege neza ahubwo niyo yavuze n'ibyambo nakaruye nk'abantu bagiye mu bintu byo kwigisha gutora oya hariho n'ubu habundabunda abandi birirwa barahohoterwa bakubitwa bagirana niyo mvuga yuko agateka kazi na muntu kabaka kubahirijwe gute niyo navuga ntabo bari hanze nyine nibashishikare bagume bakora byo baratuvugira n'ahandi ho ntabaharanira agateka kazi na muntu bari mu Burundi.
Murakoze Thomas, reka duhe n'ijambo Celestin. Celestin mwiriwe neza?
Mwiriwe cyane.
Muri hehe Celestin?
Ndi muri Tanzania.
Tanzania, izina ry'ikirundi ninde?
Ndayisaba
duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro turiko tuvuga cyane cyane ku byiyumviro byashikijwe n'amashyirahamwe atagira inyungu za politike ibyiyumviro bitandukanye kukuntu umutekano n'amahoro byifashe mu Burundi eka n'ukuntu iganiro abarundi bazojamwo mu kwezi kuza avyogenda tuga kwijamo
ugwambira w'amanje gushimira abatumire
yego
nonge gushimira cyane no kugwandiko baba bandikiye oni kubyerekana gatika kazira muntu kuko turafise abantu benshi benshi baba baravuze irengero kubera imvo za politike cyangwa kubera baba baravuze ibyabo bigatuma bashobora guhohoterwa bagashobora kubura irengero ku bw'ibyo rero jye ikintu nabona kuri izi z'amashyirahamwe ubwa mbere na mbere naguma manzi ntegure gato andi mashyirahamwe iyo bari ku ruhande rwa leta hari amashyirahamwe amwe amwe agerageza guhakana ibiriko biraba ino munsi ndashimira cyane ku bantu boba barerekanye ibyemeza byo kumwe n'abantu bariko baricwa bagatanga n'amazina bagatanga n'inkuze mvuga nkatangara ku yandi mashyirahamwe nayo yemeza yuko nayo ashyigikiye cyangwa aharanira agateka kazi na muntu atari gera yerekana ati twebwe natwe ibyo abandi bariko baravuga ko baba hariho abantu banyuruje ko baba abantu baba baratanga mu nzuzi baba baratwaye ibiziga ati barabesha yuko ingaba abantu tubona baba baravuze kunuku bagahinyuza ndetse ntangara iminsi yose mbe nkibaza n'aya mafaranga bashobora guhabwa kugira ngo bashobore guhakana ibintu biri kubera bino munsi nama ndatangara cyane kuko ikintu kitwereka yuko ino munsi hari amashyirahamwe mwamwe atari ko akora igikorwa yategeza gukora ubamwe bamwe ubona babashimiye bakabahereza amapoti runaka bakabahereza ibiti runaka izo muri twebwe abanyagihugu ntibitwubaka cyadira yuko amashyirahamwe amwamwe nk'ayari Bujumbura mvuga ari Bujumbura ashobora ino munsi kuguma yerekana yuko atakintu na kimwe mu Burundi kiko kiraba amahoro ari yose none nk'ibyo byarabi bibaye mu Gatumba ninde atabibonye n'izahe kuba bose bavuma bavuga ngo amahoro ngo ni ngo arasasaga ijana ku ijana ngo no nibamenye yuko kuba umuntu ari humanitaire ni ukumva ko wumva ko ufise ubuntu kumva ko nakanimba yogira nayo leta umuntu ushimira cyane ndashimira cyane wa mu depite aheruka kubivuga yarabivuze neza n'amazina amwe abamwe mwarayabonye none nijya ishyira hamwe mwaramwe yahora avuga ngo ibintu bikubigenda neza mu Burundi n'uwahe yagarutse akavuga ati iri zina wowe warasizemo ntiririmo iri zina warisizemo uyu muntu ariho n'ayahe nibabe rero bamenye ikintu bari kubara kuri ino munsi na ministre d'orientation nara amashyirahamwe ategeza gukora icyo ategeza gukora kagateka kazi na muntu bari kubara agaharanira ino munsi amashyirahamwe amwe amwe ari Bujumbura ndashimiye cyane forse kandi ndashimiye cyane niyo forcon f bambaye forcon f ku kamaro bari kubara kubara kuri icyo kiza bari kubara kubara abarundi imana niyo izobashimira gusa ikindi nacyo nagomba mbaze ayo mashyirahamwe yanditse ino munsi tugeze ku giti gisigara gute cy'abantu bamaze kubura irenge ndiba muri ko mutukora iki narabonye yuko bamwe muri ko muravuga ko muri tura sepe nta kindi kishobora kirakorwa imbere yuko sepe ishobora kwakira abo banyagihugu ishobora kwakira izo manza zanyu nicyo nagomba kubaza murakoze n'ahandi nko nagomba ndabatere intege babandanye frema ntibatangwe n'abo majambo amwe amwe baguma bavuga ntibatangwe n'amafaranga bamwe bamwe bari kubara bahereza ntibatangwe n'abo bari kubara shimigwe no munsi babahereza ya maposte runaka mwarayimubonye na cyane cyane bamwe bamwe ko barayibahaye seni gutwara seni mwarayimubonye abandi nabo ko barayibahaye ayandi maposte runaka ubwo ibyo ntibibatere ubwoba namwe ntimuze kwiyumvire gushobora gukorera mu kwaha kw'abantu kugira ngo nabo mushobore kuronka amaposte nimubandanye muri iyo nzira mwarimu twebwe ibyo muri kumurakora turabibona turiko turabishima ariko n'ikindi kintu nagomba ndabasaba yego no musore ko ari cyola rutwa do nome ngaho ngahi Bujumbura cyangwa na handi handi hatandukanye ariko murabe na bamwe bamwe aho bahungiye hari amakamba mwamwe ari mu bihugu bitandukanye ino musore ariko aragira ibibazo bariko bara naho nyene bariko barabakuramo kamwe murabe rero muzo murashika hose muraba bagateka kandi ramu nikaba mu Burundi gusa mugerageza mu zunguruke na handi hose barundi bari na cyane cyane mu makambi y'impunzi mu bihugu bitandukanye naho nyene mushobora kurondera amadosiye nanyene
urakoze Celestin reka dujambo dutangure kuri ya mera ibibazo bishikirijwe na Thomas na Celestin mukanya gato ndabona kanya kagiye ntegire urenza umuntu umwe n'igice
ibibazo byashikirijwe na Thomas na Celestin bisa n'ibisa kuko baravuga neza yuko hari ihonyango y'agateka kazi na muntu mu Burundi bagasaba yuko amashyirahamwe yobandanya akora ibikorwa atanzwe ariko arakora kugira ashobore guhagarika no kuvuga no gukurikirana bamwe bamwe bariko bakora ivyo vyaha agasaba yuko n'amashirahamwe yoreka kuja muri politike cyane ahubwo akareka kwigira sinda bibazo bakubiriko biraba ahubwo agaserukira abanyagihugu kugira bashobore kugwanya kudahana je bashimiye cyane y'abatoma y'abaserese na jewe twebwe muri amashirahamwe mu byukuri twariyemeje yuko naho hazoba ramashira hamwe ibihumbi 2 canke 10 canke tugasigara turi twenye n'izoguma duhana gatya kazi na muntu tuzoguma turi kumwe n'imijyango ikibura babo tuzoguma turwanya kudahana mu nzira zose zibaho ubu turije neve mu Swiss gushikira umugwa matohoza mpuza makungu watanze ku mabareka akorerwa u Burundi kandi usaba yuko iyo mugwi bawongera ikiringo kuko turamaze kubona yuko atabisata bitandukanye biri mu Burundi bishobora guhagarika no kugira amatohoza ku mabareka akorerwa abarundi ariko gituma twanafashije imijyango yabuze ababo kwitura sinari mpuza makungu mana bya aharundi kubamenyesha yuko tutazohengesha nyakubandanya duhanira gatya kazi na muntu dushigikira imijyango yabuze ababo turwanya kudahana dukurikirana abo bose birigwa barahohotera kiremwa muntu ntanura ayo mashyirahamwe nayo yitwa ngo arigenga kuko mwarababonye benshi nabo birigwa bararonka ibiti nkuko yivuze Celeste mu mugwi murya mugwi ukura uzotegura amatora abo bavuga ko kwa Kizimana nyene bavuga gucyo ko atabariko barapfa ko atakoreta ikora neza kumutekano wagarutse umva leta ikira bashimira abo rero nibashobora kutubuza igikorwa twiyemeje kuko twebwe dukora kubikudukora twisunze akaranga mutima kamashira hamwe
ndabona kandi mushe na namwe Hakizimana duga ku jambo kuri ibyo bibazo bibiri bya bashinga nayo babiri Thomas na Celeste mukanye gato umuntu tumwe n'igice
ndabe nagashime abashikirije ibyiyumviro cyangwa ibibazo kandi menyeshe ko muri demokrasi ni byiza ko umuntu wese ashikiriza kiri ku mutima ariko aha nkagaruka nkuko Utamasi yavuze ati yarabigishije oya uno munsi bariko barabundabunda n'umuntu bataramunze nkaca ndamusaba kumure uko yoshobora kuma abantu cyangwa amazina y'abantu bariko barabundabunda kuko ndazi ko iri yashikirije bishobora kuba bitari byo ari nacyo bituma boshobora kumumera nimero hanyuma kumva akambwira ati ibintu nayibonye aha kuko rero turazi ko dufise abantu bakwiye bakurikirana kandi batari muri politiki ku bijyanye na Celeste nabonye yavuze ibintu bikomeye aravuga ati turabona ko hari amashyirahamwe ariko arakora urabona nk'ayo ari hanze vrema atari ko arakora neza ariko tumubwire ko nawe twumvise ko ari muri Tanzania atari mu Burundi ko uko ibintu biri kuravugwa uno munsi atari byo na cyane cyane twisunze ibivugwa tukabivuga natwe nk'abariko barabikurikirana uno munsi turavuga ko wagati y'akazi na mu kabandanya gahonyangwa mbe nawe ni yavuze ati turumva birirwa baraburirwa irengero turumva imiryango itakamba tunako turabona abantu babuze ababo kuko ibyo byose bavuga ni ibintu bivugwa ku munwa ni ibintu bivugwa n'abafite kumbure inyungu bayiga muri politiki ibintu bivugwa n'amashyirahamwe ariko babikurikirana mu gihugu ari nacyo gituma namwe abanyeshamakuru nagenda ababwire ko uno munsi nk'uko natangwe ndababwira igihugu cy'u Burundi kiratekanye yafatiye ku byaraye bibaye mu Gatumba twebwe ibishyamo gishinze guhanya ikimenyi n'akamono wa mama ubwambe ni uko tuvuga ko ku byabaye mu Gatumba nacyo tubivuga ko ariko inzego z'umutekano zaramenyesheje ko ari abasuma bateye baje kwiba kandi biragaragara kuko hajya nta kintu kihari atari banki yari ihari yashobora kuyibwa rero ko hashobora kuba ubwo bw'abasuma n'ibisigura intambara twavuze ko ibyo dukurikirana tubikurikirana nk'abahinga hama ku bijyanye n'ubu armer nagenda mubwire ko ibijyanye n'ibibye by'abarundi biti kandi mbere n'aba bose ubwa mbere barazi ko igihugu cy'u Burundi gifite amategeko cyubakiye amategeko yubatse murazi abarongo seni abayijyamo ko amashyamu yigenga ategeza ko harimo n'ibindi bice bitandukanye gusa icyo tubipfuriza ni gushyira neza imbere y'abarundi bose no gukora bisunze ubwigenge bw'igihugu hama ariko tukamubwira tukamubona urwohe duti nushubire kuvuga ko hari amashyirahamwe na cyacyanye turongoye riri muri politiki nushubire kuvuga ko tudahana agati y'akazi na muntu kandi ntasubire kubesha abantu avuga ko afite amasohoza akora afite ibyo afite na imana byaha ahubwo gusa bariko barakorana n'iyo senare mugonyanga agati y'akazi na muntu mu gushyikiriza ibintu ko bitari twari kuri tubitangura titurazi na cyane cyane dufatiye kubyegera bitumaze gukora dufatiye ku maraporo tumaze gukora agenda umwe amaze kuzunguruka mu gihugu cyose n'intara zose n'amakomine nk'abamaze kwikorera raporo n'ahantu hahambwa abantu nk'uko amaze kubishyiriza akatari gake rero tukavuga duti ibyo bintu biri kuravugwa n'aya mashyirahamwe babivuga kugira babanze bahishe na cyane cyane bafashe abanyepolitiki kunyegeza akahise kuko no muri aho rimwe na rimwe usanga harimo abafite uruhara.
Yego me ndabona kanya kagiye mu kanya reka usozere reka
kandi ku bundi kwitekira ko habaye amabi menshi mugabo kuva habaye ko abenegugu bitorera indongozi turabona ko hari intambwe idasanzwe mbere abantu bose tukabahamagarira nyabuna kwama bajya mu nzira ya demokrasi kwama bajya mu iganwa hanyuma abatsinzwe bumve ko gutsindwa atari icyaha kandi n'abatsinzwe nabo batwarire bose gutsindwa
bidatuma kanya kagiye reka duhe n'ijambo umunyu wanyuri radio ijwi ry'Amerika Leonidas Leonidas muri neza
ndabaye miwe cyane
miwe neza izina ry'ikirundi ninde
nitwa igira neza
igira neza murafite ikibazo cy'icyumviro mu kanya gato cyane
yego nagira ubwa mbere nshimire radio ya radio Rwanda America yatumiye umutumire
yego
hanyuma rero nta bibazo byinshi nza kumubaza hanyuma ubwa mbere n'ukuntu mu gutanga intererano
iduga ku ijambo
musanzwe ugenda mu Burundi bumba imuyinga ahantu bita icyumba kandi mu muntu nikoreye ibyanje ndagenda mu ntara zitandukanye
shikiriza cyumviye mu kanya gato usigaje umuntu tumwe n'igice
yego nagira mvuge rero ujya mu ujejwe barungitse wabonejejwe kuraba agateka kazi na muntu mu Burundi ibyo wanditse n'ukuri n'ibinyoma byeruye kagira wifatiye kagira ishingiro kuko uravye igihugu cyose kirateganyikiye mu mahoro mu butandukanye bw'abantu batandukanye mu migi itandukanye babanye mahoro mu mutekano bafatanye mu nda
yego me
kuri hariho abantu ntushobora gufata uburi mu gihugu kindi gihugu cyo hanze ngo wandike icyegera cy'ikindi gihugu utashyize mu gihugu utembere naze
yego me Leonidase ndabona akana katujanye ikaduha ijambo abo bashinja ntahe bagira icyo bavuze ku cyumviro ushikirije Almere duga ku ijambo umuntu umwe
Jeyi chungaruka kunuko abaharanira gato y'akazi na muntu nkuko nabitangwe ndabivuga yuko boguma bari mu karanga mutima kajyanye n'ubona gato y'akazi na muntu bakayitandukanya n'imvugo cyane cyane zo gukindira ku miryango iri kibura babo mu gushigikira ubwicanyi buriko buraba mu kuvuga ko byose byera ku mutekano uriho bagakora akazi nkuko bisanzwe bitekanije mu mwanya gato y'akazi na muntu nicyo ndabasaba kuko inyo canke irya yejo bazosanga imiryango myinshi iriko iravuga ati mbega twabaye abandi ko tubona abo bantu ari bo dukingiye none ari bo bariko baradutamba ku mivyimba umutekano muke uriho mu gihugu nibavyemere hama ahubwo bagereye matohoza bashike aho nabo nyene ibanzaba yuko ubwicanyi buhagarikwa mu Burundi
mushe na Hakizimana Hakizimana Gerard icyumviro cha Leonidas duga ku ijambo muno tumuni
yego nagashimira Leonidas ibyo yavuze ati je ndi mu gihugu ndatembe ntazo ndabona ko ibyashikijwe no mugwi wa onje warugeje gukora amatoho sibyo natwe ko twagira dufatire akanya twamenyeshe ko ibyakozwe n'urya mugwi turamaze kubisoma kandi twarukurikiranye turashyira hamwe n'amaraporo dukora dusanga ibinyoma byambaye ubusa mbere twaduhamagariye na cyane cyane abakora amatohoza ko boza barisunga amategeko gukora amatohoza na cyane cyane ntibavuga ibintu baterekana urorero rwinshi aho byavuye naho byakorewe hama iyo hageze ko akugwa ibintu bakorana n'amashyirahamwe ari mu gihugu ntibashubisubire guhendwa n'amashyirahamwe yashyize abantu mu mabarabara afise inyungu za politike ariko arahiga mugabo yihishije ibyo kubyo yitwa mu kiringo cya gatatu nabo twatuzi ko batumye ariko akazina mu rugahungabana mbere hakaba n'abantu baturiye ubunyamaswa hakaba ibyaturiwe hakaba n'abandi bapfuye ari nacyo tuba tubwira duti birababaje ariko igihambaye nuko nk'abarundi tumenya ko ikizokuba igihugu ari ukuri turimo
Gerard Hakizimana turabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire turabashimiye nawe mushyira ntahe amezi niyongere ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire turashimiye abanyamanyuri radio ijwi ry'Amerika bose baduteye akamo bagashiriza ibyiyumviro byabo n'ibibazo byabo turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro mu isanga cy'umunsi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika.